intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Dabara mukije mwese kaze mu kiganiro ndafise ijambo ico kuri uyu wa gatatu itariki ya gatatu ukwezi kwa munani cekeye ihagarikwa mu mabanga yabo abo nabarongoye amakomine ya Kiremba na Mutambu muri ko mugishikirizwa na Edi Claude nini nazwe
ndafise ijambo.
Jean-Pierre Niyongabo yahora arongoye komine Mutambu y'intara ya Bujumbura na Pascal Sebigo yahora atwara ikomine Kiremba inarangozi baragariswe mu mabanga bari bajejwe itariki ya 28 ukwezi guheze kwinzwi abakaba bahagazwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu byo Pascal Sebigo yagirizwe harimo gukoresha ububasha afise mu guhonyanga amategeko hamwe no kunyuruza no gusesagura ubutunzi bwa leta akaba yaciye ashigwa imbere y'ubutungane. Itegeko naryo ryo guhagarika musitanteri wa komine Mutambu mu mabanga yiwe ryasohotse mu gihe yari yaraye mu minwe y'urwego rw'iperereza nk'uko amakuru ava mu bamwegereye avyemeza. Jean-Pierre Niyongabo nawe nyene mu byo yagirizwa akaba arimo kunyuza amafaranga miliyoni 80 y'amarundi yaragenewe Cooperative Sangwe hamwe no gusagura ubutunzi bwa komine. Waruka mwumvise icatumye izo ndongozi zibiri zihagarikwa mu mabanga zikongera zigashikirizwa ubutungane. Ivyo mwavyakiriye gute? Mukanya ikiganiro kirabananya. Umwanya w'ugwaruka igo ari mu Burundi asaba ko no mu yandi makomine abanyuruza amatungo y'igihugu bakarangura nabi amabanga bashinzwe bubogozwa.
Yabade cyane aho ndongozi twara komine ntara cyane ibindi ushobora gusanga bashobora gusahura komine ni guci gituhagaze ko ariko nabyita birateye isoni rero cyane. Nuvuga nti nibikebuke nimba hatarengeranye kandi sinaho nyine ifite komine zonyine zimunzwe na ruswa zimunzwe n'ubusumane bunyonyezi sinari nta nini patura peyi kuko bashobora kugira n'investigasiyo ikwiye cyane bakinvestiga bagashika hose ndabizokunda ariko ngo ntawica ugasanga kenshi yagoye kwemeza ko ibintu bizajya bikajya mu ngiro haracyari umwanya turabe ko bikunda ko bashika amakomine yandi yose afashwe ingingo ubu n'umuntu atwara Gacimbiri atwara Karitsiye usanga afise ubusumari bwo usanga bubaranga harishwe n'ibintu by'indenza ko rero hagati aho gusaba Imana ihindure duhubundi duhe dinyite tubabarane bareke kwiba kuko izo baragiye birateye isoni naho babahanye kuba honyine byarabigize ari indongozi nk'izo byarekeje mu butungane bw'abanyagihugu ibintu bibabaje ibintu biteye isoni kubatwara mu gihugu cyose ariko nubwo ni saha gusa ntibarabe bashike no mu zindi ntara hose no mu gihugu cyose bahagere ariko ngira dusanga bakura bose.
Leonce ari mu Burundi ati abanyonyezi bose ni bakurikiranwe bahanwe.
Icya mbere ndashimiye cyane mushikiranganzi irakobuca kumbure nka keza nabagize mpanuzwa jambo za komine Kiremba na Bujumbura ko nibo bashize habona amabi ariko arakogwa, ariko ubunyonyezi burakogwa mu ntara zitandukanye z'igihugu, bisata by'igihugu, aho usanga amatungo y'igihugu ariko arasesagurwa. Kandi bazi ko mu gihugu cyacu cy'Urundi turi mu bukene butagira izina, turi mu bukene buteye ubwoba, umunyagihugu atabona iyo ari karaje n'iyo ari karava. Rero iyo ngingo ndayishima kuko hariho abategetsi bamwe bamwe ahabwa amabanga y'igihugu aho gutunganya iby'abanyagihugu, ugasanga bariko barategura ibijya mu nyaga zabo. By'ukuri n'ibintu usanga bibabazaho, nka musitanteri wumva ngo yadandaje iki kandi ari cya leta ntiyivara na kamara mazi. Rero nka fundira kagohe, iyi leta irimo abasuma benshi, irimo abasuma benshi by'ukuri. Uri kuraraba iki gihugu cyacu Urundi by'ukuri, Urundi niwe yavuze ati abasuma basunze ingufu leta, ntiyabeshye kuko nta byakabonetse aho na musitani wumva ngo yadandaje ibintu bitumvikana. Aba bakuye ariko bararaba none ko bashyiraho babandi nyine, none tujyahe tukavahe aho sinzi. Rero nk'ugwaruka iyo ngingo narayishimye, ariko nikore kuri bose kuko uri kuraraba ubuzima bw'igihugu, ubukene buhari kubera abategetsi bamwe bamwe bigungira kwibi cyangwa biriya bakashyira mu mifuko, ugasanga ubuzima bw'igihugu ni wasi wasi. Rero ingorane
tugume mu Burundi. Malvina ati ntihabe umwana n'ikinono, abanyonyezi bose bahanwe hakurikijwe amategeko.
Mu by'ukuri je mbona ari igikorwa cyiza yakoze, ariko rero karaba bakabahana bagahanwa kabisa hisunzwe amategeko atakuraba nkunze ko. Rero yashimye kubahagarika bakaba barana bashize no mu mvuto, biba byiza cyane biba nyine bakabaha ibihano bibereye bagahanwa hisunzwe amategeko atakuraba nkunze, atakuraba kamwana wa mama. Ntihabemwo kufuka, ntihabemwo kamwana wa mama, ntikube guhuma amaso abanyagihugu ngo bene igihugu ngo tubone yuko ngo barahanwe ngo barabafunze, kumbe babashizeyo kugira ngo babe barabakingira yitwe yuko babahanye, hanyuma cyo twumva inyuma y'indwi zibiri ukwezi kumwe ngo barekuwe. Mu by'ukuri hamwe ubutungane bwokora akazi bujejwe ziba byiza gusumba, bakabahana intahe ikabakuta mu gahanga, bakagirwa ko bakariha n'ayo matungo y'amakomine banyunoye. Kuko ntibyumvikana musitanteri kanaka adashobora kuja hamwe nabo basangiye kurongora ikomine bivanye ngo ko ari musitanteri, nta muntu ashobora kubura umuntu amuhanura. Uciye rero urengera ku bantu muri kumwe murongora ikomine, kuko uba usanzwe ubona yuko uri ntakogwa ko iyo uvuze uti ntacyo bangira. Vraiment birababaza cyane, birababaza abene igihugu. N'ukuri twararushe, twararuhijwe n'aba bantu bavuga ngo jewe nguranzi kuzomba kugenga ngo jewe nguranzi cyo ndicyo, bakagira ko rumva bakafata amatungo y'igihugu bakayakubita ku mufuko wabo, inda zabo zikaguma zuzuye zibogaboga abene igihugu turiko turicwa n'inzara. Je rero ku bwanje nk'ugwaruka mbona yuko ubutungane bwo kukwita gashi bukaba kubita intahe mu gahanga, kuko nk'uwo musitanteri pasikare wa Kiremba je vraiment naje aho abanywanyi ba senera aho yabasizi nawe baba baraguma nayo arabe ko ibyo yakoze ko biryoshe. Nk'ugwaruka ndashimiye umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kandi no mu bindi bisata byose, boraba ntihagiye harabamo kamwana wa mama bakaraba uwakoze ikosa agahanwa araba basitanteri benshi bigira inzu z'amabuye kubera ibiti basanzwe bafise n'imigambwe bakomokako.
Besi ari mu Rwanda ati ibihangange bisahura igihugu nibikurikiranwe n'ubutungane.
Binatekere neza cyane kuko imbuto mbi uyikura mu zindi kugira ngo izindi zigezere neza. Bivuze yuko akarurero nk'ako ni cyiza cyane n'abandi basigaye nibikubita agashi bareke kunyaga bareke gusahura babeho mu gutunganyiriza abanyagihugu no guteza imbere amakomini yabo. Noneho nkasaba ko byo nakura bigashika no hejuru mu muri bakuru no nyine bakagira ingeso nziza yuko ibintu biri ku murongo kandi biri mu kuri no mu muco no mu butungane.
Tuje muri Kenya, Morgane avuga ko abategetsi bareke kwifuka bwakeye babugore ibintu bigishoboka.
Kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarashoboye guhagarika abajya basitanteri agacagirwa ko abapfunga cyenda yibona nk'ibintu bisanzwe kuko mbaye abandi ni nka mucezo wa ndani w'intwara ya Sende FDD kuko bajya basitanteri uduhereye nko kuri musitanteri wa komine Kiremba Ingozi ujya se ibigo Pascal yapfuze mu manyanga kuva kera imyaka myinshi ariko arica ikomine abantu benshi wese abantu amaradiyo yarasemereye ariko byarasaka hanwa. Rero kubera induru canke abantu bavuze cyane nibyo bora byatumye ujya mu shikiranganje afata icyangingo akabafunga bavyita guhuma amaso abanyagihugu. Ibyo biramenyerewe ku ntwaro ya CNDD-FDD n'abicanyi bahora bafatwa bagatwarwa mu mpimba ariko umwanya urumera umara bakabasohoza. Rero nabajya nta bintu byinshi twokwitega ko bazoguma bafunzwe kuko basanzwe bazwi nka Pascal nka Seviko Pascal n'umuntu asanzwe azwi cyane muri CNDD-FDD yari yarihagiye amacungo yose ya komine n'ubu unye unashima ari amanyanga ya CNDD-FDD muri bo nta muntu umwe yigeze yapfa amatungo yibye. Sebiko afite amatungo menshi Ingozi nta namwe twigeze tubona ngo bakwirikiranwa ku byo biyibye ko byasubira muri leta iki. Mbega umushikanganje cyangwa intwaro ya CNDD-FDD ibonye umuntu yibye ni ukumufata ukamukora amabanga ukaca umufunga cyangwa byoba byiza abanyagihugu bereswe y'amatungo aba muntu yari yaranyuruje ko agarutse mu kigega cya leta agarutse mu kigega cya komine ku neza y'igihugu. Rero kubwanje nabona nyine nk'amanyanga ya mucezo wa ndani ya sisiteme ya CNDD-FDD ibandanye.
Arabafise agatima ko gukorera igihugu cyabo akaba n'abandi bamenja bagashira byose mu nyungu zabo teto mbega ninde reta ni wewe reta ni jewe wibye igihugu cyawe wibye wewe n'umuryango wawe sisa shikano kumwana wawe ufashanyo tirazu kashira byose n'umufuko wawe reka amafaranga ya leta koriki koko yagenewe.
Nayo Clayton ali muri Sudani yepfo afite amakenga ko abo bafashwe bashobora kurekugwa nk'uko bimaze kwibonekeza ku bandi bakingiwe ikibaba n'ubutegetsi.
Turashimiye leta y'u Burundi cyane cyane umushikiranganje w'intwaro yo hagati umurimo yari yakoze wo kubona no gutahura ko abanyonyezi barembeje igihugu banyonyera guhagarika umusantere wa komine Kiremba na komine Mutamu ariko byari byaravuzwe kuva kare aguma bamurabisha amaso bamenga nta butungane buhari nta batware bahari nuko yibutse kwifuka bukeye bakibuka gufata ingingo guhana aba bantu kubahagarika mu bantu aribyo none karabiza byarononekaye babyenka musantere wa komine Kiremba ibintu yari amaze konona byari ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba aho bamenga ni perezida yifatira ibya nyuma kumva ko bamufashe bakamufunga ko bamufashe bakamukora amabanga mpaka agafungwa ibintu bitangaje kimwe gusa nuko tuzi atagiye kwishyura ibyo yononye kandi vuba agiye kurekurwa. Ibyo bisa nko guhuma amaso abarundi niko tumenye ku ntwaro ya CNDD-FDD ero habyo neze cyane ngo bibabaze uko twarabimenyereye ubuzima twabubayemo ero cyangwa saba areta y'u Burundi ntibatwariraho babatwe cyane batwarira igihugu cyose aho bihabironone karahose baharaze aho makoshi ari bayakosora abanyagihugu batenze gukomendura kuko barakira amaraporo uko bukeye uko bwije ingene amakomine harakora mugabo uno munsi afashwe hari abari bamaze kwicwa bande tanze ibirego hari abari baranyurujwe hari abari baribwe hari abafunzwe uno munsi niho babonye ko ari mu makosa
kureta anasaba kandi ko n'abarenganijwe nabo bastanteri borenganurwa
none ndegaga ko bamufunze ko babonye uno munsi ko ari mu makosa akaba yahagaritswe amabanga agafungwa bamwe bahagarikwa bagafungwa kuko bahohotera bahohotera bobo bararekuwe barumvirijwe byagenze gute ndewe ubu bimeze gute bihabigenda gute kuri bamwe bahagarikwa bandikisha makete y'agasakisaki ku bintu by'ububeshi kugira bakugwe mu kazi kubwo bamureze uno munsi ko abonetse ko atera nabo bariko bandikwa izera gufatira ibihano cyangwa guhagarikwa kuri uwo musanteri wa komine Mutambu ibyo byari byaracebye kandi basa n'abanamuhohote kuko ntiyajya wenyine urabye nk'ingera imisozi muri Mutambu bayimaze bahimbagura ngo ariko bimba ubutare nk'uko araba iterambere rihari ukahabura urabye isoko baduguramwo i Mutambu ryari riteye isoni kandi wumva ni ahantu hava ibintu bijyabuka igihugu by'agaciro bigenda kugurirwa hanze bigaherekezwa na ba Danzandimani bo baratunze barubakishije amasitasiyo akomeye birirwa barapinga n'abandi bahajya mu daruziba amahera bari nayo icyo kimwe n'abandi ukumva ngo bari kuba barakorera igihugu ukumva bahabikora bashyira mu nyaga zabo rero leta irakwiye kuraba ikazira akora ku gihe ntiziribuka kwifuka bukeye urabye nka musitani wa komine Mutambu ibintu akora birateye isoni barubatse isoko ngo iriyo soko iramaze hafi imyaka ishika muri ndwi iyo soko n'ubu iracyahagaze gutangura byanze gutangura gukora kubandanya ikogwa yigwe neza bayiheze byarananiranye urabye ahantu bari bakorera igitangaza rero ningorane ningorane leta nayo irakwiye kuzirikebuka igafatira ingingo aho iba yumviye itangazo canke abarega abatwara kuko n'ahari sende defide bibuke neza ko batwarira igihugu cyose kandi bibuke neza ko iyo migambwe irikwiye kuboneka gusa mu matora mu myiyamamazo hageze yaho batwara bakibuka ko batowe n'abanyagihugu ntibibuke ko batowe kubera bari mu mugambi isigaye nkajye nk'urwaruka ndanezerewe hamwe ahandi sinezerewe kuko ibyo turabizi byama byakozwe bakavuga ko babahagaritse mugabo bari hahandi ntacyo baba n'ubuzamba barekuwe bambitswe ibyera
Enola ari mu Rwanda ati guhana abo bagirizwa ubunyonyezi byo birakarorero abandi baba bafise ako gatima bakabiheba
kubona umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yarahagaritse mu mabanga abo basitaneri je navyakiriye neza cane kubera ari amwe mu barongozi bifata nk'aho ari abantu bakomeye cyane bagashaka kunyura agati y'akazi na muntu bagashaka kwikururira ko ubutunzi bw'abanyagihugu urumva icyo nayifashe neza cyane kandi no kuba baciye babashira mu mvuto nabyo narabishimye kugira bagende bishure akabi kabishe bakoze rero n'abandi basitaneri n'abandi baburamatari abakuru b'imitumba bose babifatire ko nk'akarorero kugira ntibaze basubire kunyuruza ubutunzi ntibasubire gukora ayandi mabi bakorera abanyagihugu barongoye
Emerson ari mu Burundi arashima ingingo zafashwe kuri abo basitanteri n'izindi nziza zorohereza abanyagihugu
Makuri nagomba gushimira cyane mushyaga rinda hagati mu bihugu yego birashika umutware arafashe ingingo zimwe zorohereza abanyagihugu hanyuma izindi zikabagomera ahantu utangura ku ngingo zanjye ziragomera abanyagihugu ubwa mbere yarafashe ingingo yo gusitura amazu ari hasi y'amabarabara ku metero zitandatu birashika abantu baca baranihenda muga ntiyari yababwiye neza ingene bimeze twibuka n'abantu yapfunze avuga yuko bagiye guhitabura amazu y'ibarabara ritari rigenewe gusiturwako hanyuma mu nyuma arafata ingingo nyinshi zindi zo kubuza amamoto gushika mu gisagara cya Bujumbura abantu baramwidogera cyane muga mu nyuma yarigeze gufata ingingo nziza arafata ingingo yo kuvuga ati abantu baswara amarije ku minare do nukuri baraka amafaranga abanyagihugu agafuka iyo ngingo gushiko no munsi nta muntu numwe araza yivuguruza umviye n'ingingo nziza izi ifasha abanyagihugu mu nyuma rirukana abako kayi bari bagifukanye nunda birirwa baraka amahera abataksimene bakariha amafaranga kandi atakintu na kimwe kibemeza yuko ayo mafaranga fisi yaje ari amafaranga agabugwa n'abantu batemewe tutanazi niyo bayashira umunyagihugu agashobora gushika kuri parikingi akabura yaca ngo none ngo nabanze ngo yurire ngo muri iyo modoka ngo yemina ngo ntiyagera gupakira kandi abona imodoka ari igira irengane ni ukuri iyo nkingo yafashe n'inkingo nziza cane iyo kwirukana bajya abasitanteri yerekanye yuko ari we muntu afise igihagararo gikomeye kandi afashe ingingo avuga make muri yafashe ingingo ishyira ryiye mu ngiro burya rero ni ikintu ciza cane kuko burya ingingo nta ngingo izoza ifasha abantu bose hari ingingo izi ihotora umuntu muri igafasha abandi icyo nagomba kumushimira ko cane ni iyo ngingo yafashe yo kubogoza abasitanteri agashagira ko mbere no kubafunga bapfunga aho duhereye kujya musitanteri wo muri komine Kiremba yari yarigize Kagarama Ruganda arishima ku buryo n'igihe umukuru w'igihugu avuyeyo yaciye asigaza akindaga abanyagihugu yibaza ko byarangiye aho umusitanteri yatweje yadutangaje no muri komine Mutamba
Emerson ahamagarira n'abandi bategetsi kutayaga amasigara cicaro mu gushira mu ngiro iyo baba biyemeje
nukuri itegeko iyo rije nibice rifata abantu bose barenze ayo mategeko aho ujya abo muri komine Mutamu nibuse ikintu yamwagirije yaramwagirije yuko nyiruja amahera yaragenewe amakoperative sango nukuri naca gaba abasitanteri bose bagiye baranyuruza ayo mafaranga atume ko abanyagihugu nk'uko biri baravuga bati nibatange inomero abanyagihugu bitangire ingorane bafise hari umuntu wese azogwa muri iyo ngorane ni ukuri abasitanteri ntabarenganye n'abandi bakoze amakosa nk'ayo bace bahanwa ingorane rero ziriko zidadushira mu gihugu uza wumva umuntu akugwa mu mabanga mugabo umunyu mugasanga uwundi yaba yarakoze n'ibindi birebire bisumba n'ibyo ugasanga abandanya yidegembya ibyo rero ni bibi cyane nta mwana n'ikinono ahubwo hamwe atokura abandi hari abandi benshi bagiye kuvugwa muzodutumira kuri aya maradiyo tuzoza turabavuga tuze turavuga abantu banyuruza amasukari bahungabanije amakoperative sangwe abahari amafaranga ya sangwe ahubwo bose bashikane imbere y'ubutungane kugira ngo abanyagihugu amafaranga yabo bari bahawe na leta abashikiye mu minwe ibyo byaba byiza cyane hanyuma rero nagomba kurangiza nsaba ugwaruka ngira ngo barabona yuko ni amahunzi kukivuga musangira inkuno y'ikintu mutegetsi yamara gusha akayigutana aho rero hari abantu benshi bagomba kugwa mu mitego bariko barahemba benshi bavuga byinshi baja hirya no hino kugora abantu ngo barafise ababarungise mama bari mu mugambwe bari mu biki hari ariko baratwagwa ngo bariko baforoma mu byagiseka n'ibindi ariko bararaba neza yuko abariko baraforoma ejo niyo hagira bazobihinduka tugaruka ku bategetsi bamwe akunda kuza baravuga ibintu bakaca baza barabita mu nzira n'ukuri kuva dutangura twamwise uwahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rwanda Hatunimana yavuze ati n'ukuri nyakubahwa bahaye igihugu cy'u Burundi n'ukuri n'umuntu agoye atazi gufata ingingo w'ubwoba kuva atanguye kushika ku butegetsi nta ngingo nini arigira afatanije mu ngira ariko mushiganga niwe ntagatifu biraboneka yuko ari bafise ubutegetsi buhambaye tonge yadutsenye mushiganga niwe ntagatifu mu gihugu yuko yoca ari abanyagihugu abagendere kuko niwe tubona yuko abanyagihugu bamutoye ibyiyumviro ashobora guca bishyira mu ngiro
igihugu carafise yehe kikuru mbyitanze kwiga uriga amashuri urarangiza na kaminuza uraminuza mbega w'inzungu cinyiza canke w'inzu kubungabunga ngira wizi by'ukunyuruza canke w'inzu by'ugukiza ico giturire wakagikiza batanu kigica igihumbi ayo nyedukisha kuwepfo yo kwasha imfubyi n'abafantasi
ikiganiro ndafite ijambo ane tugisozereye cyashimikiye kwihagarikwa mu mabanga abastandere babiri uwimutambu nuwa kiremba changozi abo bose bakabagirizwa ubunyonyezi ugarukane ni urashima iyo ngingo ariko hari abavuze ko yatevye gufatwa abandi bakerekana makenga ko bashobora kuzoca barekugwa abandi bagasaba ko nabandi basuma guhanwa makoze gwarukana namwe mwese mwateza amatwi ikiganiro ndafite ijambo cy'uyu munsi twifurije kuranigwa
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.